Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi igikorwa cyo gutahukana impunzi ziva muri Tanzania cyasubukuwe.
Abandi nabo ngo batubwira ngo mu Burundi nta mahoro hari. Ubonye gituma bibihagaza ati twebwe tuzotaha igihe Imana izo bishakira. Ariko twagize tubona abaduhaye muri ariko guhunguka. Tuca turawakira, turaza ntwe dusandara amahoro kandi batwakiriye neza cyane.
Uwo ni umwe mu Barundi bari barahungiye mu gihugu cya Tanzania. Muri aya makuru turagaruka no ku musoro wishyurwa abaturage ku butaka mu Rwanda. Tunabagezeho ikigani ikinamico muri kirukuri dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri La Benevolencia. Mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa mu karere kuri iyi saha tuyahere mu gihugu cy'u Burundi, nyuma y'ukwezi kurenga mumbabarire kwakira impunzi zihunguka byarahagaze. Abarundi bahunguka bavuye mu nkambi zo muri Tanzania bongeye kwakirwa guhera mu ntangiro z'iki cyumweru. Abahungutse kuri uyu wa kane banyuze ku mpaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga bavuga ko ihagariko ry'amashyirahamwe mpuzamahanga yafashaga kubakira mu Burundi ryahungabanyije abari biyandikishije ku rutonde rw'abahunguka kugeraho hari abihanaguje kuri urwo rutonde. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Nkuko ubushikiranganji bw'umutekano bwabitangaje mu ntango z'indwi, igikorwa cyo gutahukana impunzi cyasubiye gutangura kuri uyu wa kabiri. Aba mbere bakiriwe mu ntara ya Ruyigi baharugwa ku majyana 2028. Bubikishije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Twitter, ubwo bushikiranganji butangaza ko icyo gikorwa cyabandanije kuri uyu wa kane, aho Abarundi bagera ku 338 bakiriwe ku mupaka wa Kobero mu ntara ya Muyinga. Kwakira abahunguka gisubiye gutangura inyuma y'ukwezi kurenga cyarahagaze. Impamvu amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu yafasha muri icyo gikorwa yari yarahagaritswe n'inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano. Ijwi rya Amerika ryashoboye kuganira na bamwe muri aba ariko barahunguka kuri uyu wa kabiri, aho bari barindiriye gushikanwa mu makomine bavukamwo mu ikambi ifata kibanza ya Songore mu ntara ya Ngozi. Kuri uyu wa gatanu babwiye Ijwi rya Amerika ko banezerewe no gushika mu Burundi.
Aha akamwe twatwishe ko twaraje tugarukira mu bihangari batubwira ngo ibikorwa byo guhungura ngo birahagaze. Abandi nabo bakomeje batubwira ngo mu Burundi nta mahoro hari. Ubonye gituma bibihagaze ati twebwe tuzotaha igihe Imana izo bishakira. Ariko twagize tubona abaduhaye muri ariko guhunguka, tuca turawakira, turaza ntwe dusandara amahoro kandi batwakiriye neza cyane. Aha dufise akanyamuneza ntangere.
Njye nari niyandikishije mu kwezi k'umunani k'umwaka wahera, birangora cyane kugira ngo mpamagare nze kugusinya. Nagize guhangira ngeze ku rutonde rw'abataha ngo nimusubire inyuma ngo mu Burundi ngo byanze. Twagize guce cyo wundi tutumva ngo nimunyarucye ahubwo mutahe. Akamwe kace kandembye.
Abo bahungutse kuri uyu wa kabiri bavuga ko icyo gitigiri cy'abahungutse 338 kitangwa n'ubushikiranganji bw'umutekano ari gito ugereranyije n'abari basavye gutahuka, ukagereranya n'abari ku rutonde rw'abataha basigaye inyuma.
Ni ukuvuga hari kuza abantu 700 ubundibaza hashize nk'abantu 330 ingahe bonyene kubera bamaze gusa. Leta ya Tanzania ntigeze ivuga ngo nta guhungura guhagaze. Bavuze ati muvumiriye banze bitungane Burundi ko amashyirahamwe yahagaze, niyongera gukora tuzobatumako. Ni ukuvuga abadashoboye kuba baragumye ngaho mu nkambi bashe bagenda kuba barapagasa mu kijiji cya Tanzania nyene, ntibamenya ngo baramanitse barabanditse abazotaha. Niyo mpamvu nabaje badakwiye habasigaye bagiye mu gupagasa nyuma y'ikijiji nyuma y'inkambi. Rero simenya ko mu nyuma zaho bashaka kubararika bakazoza.
Basigura ko ihagarikwa mu Burundi ry'amashyirahamwe afasha muri icyo gikorwa ryagabanuye umurindi w'abifuza gutahuka. Uko bavuga vyumvikana ko habaye no kudatahura ibintu kumwe hagati y'impunzi mu makambi yo muri Tanzania.
Burumba nyine ivyo nyine mbe byo gutuma nyembe bahagarika mbe guhungura. Asha impunzi zimwe zimwe mbe zarifutishije abandi nabo mbe baratoroka mba makambe bashabagenda mbe gupaga sambe mu bijiji hamare bashabarahungura bamwe bamwe ntibanaziko mbe banamanitse
batangwa kutubihenda ngo ino ngo hari intambara ngo imeze gute abese baragiye kwifutiza nko ku mwana bya ari mwabivuga mbese hariyo n'umuhungu wanje asigaye yarabarase ngo ngo mu rundi ntamahoro abese tukavuga ati nimba habuze amahoro amahoro yabuze gute kandi baduhamagariza bose ngo dutahe naye mukananya babahenda bari ngaha babahenda kubeke muze tutaye kuba kugwacu
abahungutse ku munsi wa kabiri nkuko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'umutekano bagizwe n'imiryango 258 muri abo abagabo na 398 ku bagore 330 baturuka mu ntara za Ruyigi Cyankuzo na Karusi abashitse ku mupaka wa Kobero ku mugoroba wo kuri uyu wa kane nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo havuyemo imiryango itatu gusa yo muri komine ya Giteranyi ntara ya Muyinga amashyirahamwe nka IRC na Caritas Burundi niyo afasha cyane mu gikorwa cyo kwakira impunzi zitahuka mwikamba ifata kibanza yakira abahunguka cyangwa abarindiriye kuronka ubuhungiro yasongore muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi vyaboneka neza ko ayo mashyirahamwe ari ku mirimo yayo uko vyahora mwikamba ifata kibanza yasongore mu ntara ya Ngozi muri aruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umuno tumwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party riravuga ko ritazahwema guharanira ko umusoro wishyuzwa abaturage ku butaka bwawo ukurwaho. Iri shyaka ritangaje ibi mu gihe itegeko ryemeza uwo musoro ryamaze gusohoka mu igazeti ya Leta. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Sumta Kaboyi uri i Kigali.
Ubwo imitwe ya politiki yiyamamarizaga kwinjira mu nteko ishinga amategeko, ishyaka rya Green Party ryakomeje kwizeza abaturage ko mu gihe bariho amahirwe yo kwinjira mu nteko bizabakorera ubuvugizi mu misoro yako ku butaka bwabo bwa gakondo igakurwaho. Ibintu abaturage bumvaga vuba bakageze naho benshi bavuga ko uwo bazatora ari uzabakuriraho iyo misoro bemeza ko ibaruhije.
Hari ibintu byera bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu. Nubwo Leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi bindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Tukivuza yuko hazongera gakorwa ubushishozi, noneho abatabishoboye bakoroherezwa.
Ikibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko reveni buri munsi teramo baje kutwishyuza, ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Iri tegeko ryaje gusinywa n'umukuru w'igihugu ndetse mu mpera z'ukwezi kwa cumi risohoka mu igazeti ya Leta. Kuri Bwana Frank Habineza, umuyobozi wa Green Party wabashije kwinjira mu nteko ishinga amategeko, avuga ko nubwo iri tegeko ryarangije gusohoka azakomeza guharanira ko ryasubirwamo.
Tujya turebe ukuntu tutakora undi mushinga warivugurura, tukorane n'abandi badepite bose.
Muri abantu babiri mu nteko ishinga amategeko gusa Green Party, muratekereza ko icyo kintu cyanyu ari cyo gishobora gutanga ku bantu babiri mu bantu 78?
Ngo nubwo turi babiri ariko turi babiri batowe n'igihugu cyose. Bivuga ngo tuhagarariye Abanyarwanda kandi nabo bandi 78 basigaye nabo batowe n'Abanyarwanda. Bivuga ngo turarebera inyungu z'Abanyarwanda muri rusange. Mu Rwanda nta muntu ufite ubutaka bwose n'ubwa Leta, buri muntu wese arakodesha. Murakodesha warangiza ugasubira n'ikintu ukodesha. Bugombe kuba ubwacu niba none waba usore ukamusore ari ubwawe nibura.
Impinduka zabaye muri iri tegeko zishingiye ko ryazamuye ubukode bwatangwa ku butaka buva ku mafaranga ari hagati ya 0 na 80 yatangwaga kuri metero kare bugera ku mafaranga ava kuri 0 kugera kuri 300 kuri metero kare. Nk'uko twabisobanuriwe na Bwana Karasire Ernest ushinzwe imisoro y'inzego z'ibanze, avuga ko mu kuvugurura iri tegeko igipimo cy'umusoro kuri buri nyubako yo guturamo uretse ituwemo na nyirayo cyashyizwe kuri 1% ry'agaciro ku isoko ry'inyubako, ariko mu mwaka wa mbere abasoreshwa bazatanga 0.25% umwaka ukurikiyeho batanga 0.5%, umwaka wa gatatu bibe 0.75%, hanyuma umwaka wa kane batangire kwishyura 1%. Inzu nyirayo atuyemo izasonerwa umusoro ku nyubako, ariko azakomeza atanga umusoro w'ubutaka. Ku nyubako zagenewe ubucuruzi, iki gipimo cyashyizwe kuri 0.5%, nawo uzagerwaho nyuma y'imyaka ine. Naho ku nyubako z'inganda, iz'ubucuruzi buto n'ubuciriritse ndetse n'izindi zisigaye zose, igipimo cy'umusoro kizaguma kuri 0.5%. Mu kugena ibi bipimo, inama njyanama izajya ishingira ku cy'ubutaka bwagenewe urwego rw'iterambere ndetse n'ibindi. Komiseri Ernest Karasira ushinzwe imisoro yiguriwe inzego z'ibanze avuga ku makenga abaturage bafite ko aya mafaranga badashobora kuzayabona. We yemeza ko umuturage ufite isambu akoresha adakwiye kubura umusoro.
Ufite ubutaka bwera utabukoresha mu by'ukuri ukareba no kwishyura imisoro, cyaba ari ikibazo gikomeye. Kuko no muri gahunda zo guhindura itegeko hari kimwe mu mpamvu na leta yabitekereje avuga iti reka tubere uburyo n'abaturage bakoresha ubutaka. Umuntu uzaba ufite ubutaka akaba atabukoresha icyo bwagenewe gukoreshwa. Niba ari ubutaka ufite bugenewe guhinga ukaba utabukoresha mu by'ukuri mu guhinga nk'uko bufite cyangwa se bwagenewe igishushanyo mbonera cyerekanye aho hantu, uzajya wishyura umusoro 200% ugereranyije n'abandi cyo bishyura. Ni ukuvuga ngo ni uburyo bwo guca intege cyangwa se gufasha abantu bafite ubutaka kubukoresha neza. Hari n'abandi bantu usanga bagura ibibanza ahantu kubera ko harimo haga n'umujyi, barabirunze kugira ngo bazasipekere babonemo amafaranga menshi kera. Abo nabo uzajya wongera 100% ku musoro abandi batanga. Ariko kuvuga ngo umuntu afite ubutaka gitare 10 zamunaniye kuzibyaza umusaruro abuze n'amafaranga yo kuyitangira umusoro, ni ibintu abantu bareba neza ngira ngo wende umusoro n'ujyaho bizatuma abantu wende bagira imbaraga zo kuwukoresha no kubyaza umusaruro.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kivuga ko umuturage udafite ubushobozi bwo kwishyura yiyambaza inama njyanama ikaba ari imusonera cyangwa se ikawugabanya. Abaturage bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe basanzwe bafashwa na leta nibo bonyine basonewe uyu musoro. Uyu musoro mushya uzatangira gukurikizwa umwaka utaha. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Arakoze Assumpta Kaboyi, kandi mutubabarire kubwo amajwi yumvikanye muri iyo nkuru. Yimwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, nkuko mumaze kubimenyera kuwa gatanu kuri isaha tubagezaho ikinamico muri kirukuri dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri La Benevolence.
Murikirukuri.
Utinya kwa Kete. Kera kira. Niji iki?
Uwe suma gusi.
Kete. Gasi niji.
Opposite system administrative.
Iri Kete uri kuye.
Wenda muhayi cyane
ese kwa
nibaza ko ibisigaye ariko bikude kiti aki
eh reka mbaze telefone muri shi ibintu byawe nibike gasore
no no
ngi reka reka telefone
oye shaje rasha
allo bonjour monsieur mushi allo ah yego nta tabumva mumbabarire ariyo situation nazazaniwe ko nifuza ko mumpo muco ni gasore yatsindukiye mu biri wanje afise urwandiko rumunoma comme assistant administratif ndagenda yabaze ko hari cyo mubiziko kaya gasore ndayifata ko ari tatiki
Monica Monica rukuri
bise ibintu byoroshe nasubira hariya muri bajya bakezera abanyabugo tugenda tuje
cyo vuga ni iki njya hehe
menya ko dufite icyemezo ko tuzotegwa
icyemezo nyabaki bikagiye
twatuye urwandiko rurimo urutonde rw'igitero
ndakubaze kwanjye icya mbere mwatohoje urwo rwandiko iyo rwavuye icya kabiri iyo kambo mbwira ngo njemwo kandi wumva ariyo bashaka gutera sekiriti uzobunzanyemo ni iyi
urwandiko n'ahandi rwavuye ati ni banyabuko icyo cyocukiti
mubizi kuko je ndo bunumva atavyemezo bikuye mu ofisi uti gute yo bari umuntu ashaka kubajyanisha yagwandise nawe
nimba utari inzoka nawe ingoro tani mu ikambi udufasha urugamba
funde reka kurogota ubihe bishyushye nk'ibi ni byiza ko kwiyonjora ukikura mu icyumviro cya bose ukabaza umutima wawe
uri gihemu warahemuke mu cyaha
ndese uguhemuka abantu bamaze kugira urunani n'ibiyumvira bikwiye keshi bajana nyabahuru urufundi bavemwe utohoze ntuzira ubusa
ndagiye kandi ngembabaye
subira muri uwo muryango mushasha wironkeye
Funderi, we Funderi, garuka!
Monica, ureke ukuri!
Ujya mugabo yarambwiye neza ko bene ibi bibiriti by'Ababirike ubitereye mu ziko bitureka nk'ibombe. Ego, reka nigire hirya rero. Ndagitereremo, ikave k'imitana. Baca kwibaza ngo n'urubomba abanyabugo bateye mu ikambi.
Hosho!
Tell me where between.
Yo!
Don't!
What is it? Why are you going to tell you? What is
it? What
is it? What is it? What is it? What
is it? What
is
it? What is it?
What is
it?
What is it? What is it? What is it?
What
is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What is it? What
is Katona Moe, what a boy! Come to Javin of Jack, ten if
you.
Jeff, we have a good
Nadia. Nadia,
maybe
Nadia, happy Nadia, Niviki, call our duty.
Let us know, I need a care.
Nimeamuka, nikakuta niko mipeke. Sasa, bitu gani? Kwa waje kuchara muri salo, raba ni senkeo du mate, unafanya nini?
Nari kuguma mkitanda ndonde, kandi zansi kusinzi.
Nadia.
Nika shanora na abuzu konda wikira. Ngomba na imele basi, nsanga bandi mwikambi na akundi.
Wende wapi?
Unengire guti. I can never gain the
one and I just if I never.
If you cannot just see Jimmy Shannon, one could tell me why you found it in an area at Chickok.
Eh? So, Ushaka, where I can't call you about to kick a ribs or silly marimas or
from Villa Shannon now.
So, what's the gender? What's in the funny eye?
No way. Nusha kangiri.
Nadia, ukitoka hapa mkartye, utakuwa na konfirme zile marimeo zote.
Ika nandi nagi hii fundira zote ya mewa anora. Mwumfa problem. Nusha kavrema, amebe. Damu kundasha no, amebe se, nubu wande.
Sasa mapenza. Unampenda vrema, Nadia uramukunda.
Damu kunda, na urabizi kunda mukunda.
Sasa umukurikie munzirambi ile njia yake mbaya ndio kumuonesha kama unampenda vrema.
Uningireni. Oi ninda todora muri kino gitondo.
Ni nani urinde?
Ni chewe. Ni chewe.
He?
Ndimuhehe.
Na jana mjua.
Muhehe ndamutse. Niwa mugenzi wabafunde.
Ndi muhe, ni muhe ukururi.
Mbe ganji we. Muhe. Niviki, ehizo mozo hemu. Kwa mozo zawe zuzo hivyo ndo ubuye.
Mbe ganji. Munguwe.
Hira ingena jugumi. Kwa
nafana na ya.
Hako mengela emu kahing. Muhe niviki kutatugira. No, right. Then I'm going to get you to come back to my head. You fool. I'm going to get you to come here. You're a fool. Moi.
I'm going to get you to come here. You're going to come
here. Yes, sir.
Ah, what quite it was. You're going
to come here. You're going to
come here. You're going to come here. You're going to come here. You're going to come here.
Fundele ni gute. Nchabai.
Na mime ni gute. Kutukai tuja hamye. Tukata tukumve kinu gituri changi bombe. Tuwese. Tukua funduru tse tuiru katuwese. Mwumwe wese kwewe. Na makuru yumu nunu mwanzi.
Fundele wanje we. kagamana yanje baraye bamwishye cyane. No, oya, 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 oya. Oya, ndagiye. Ndagiye. Oya, ndagiye, ndagiye. Ndagiye mu kambi kumurondera fundeli n'ukuri. Ndimenga kandi wumva ibaragira iri kuye.
Abana turiye abanza wiyiriye usende pale muka utazi uko bimeze.
Oya, 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 ndagiye bicaho bishaka.
Eh, gaso.
Sa.
Eh, 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 eh. Nawe se kuzinduka. Wamaze gushaka kwa za masa.
Basha, nashitse kera.
Habo? Ngida. Eh, eh, 7h19. Quand tu t'angoisses, c'était 30.
Eh, n'a pas fini la lac.
En train de t'angoisser, hein? N'y a pas de temps à faire du
monde. Hein? Ha! Il y a un canon, c'est un canon.
Eh!
Il y a un canon. Oh, il
y a un canon. Il y a
un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un
canon.
Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un
canon.
Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a un canon. Il y a
Ah, je sais.
Si nous, on va nous amadir qui n'a pas de gofasha, on va nous hooker à toi.
Eh,
comment on a mis un vira? Bisho, comme on a mis un fond, on a mis un tahan.
Ah bon?
Hm. 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 Murabona je mu bisanzwe shikaka. Ndongo ufise urufunguruzo, mushika musanga madiose mwamye namaze kuyapanga. Hamye kugira ngo bishike biborohe.
Gaso. Ndomba kuyifuza kumfasha.
Eh, ndari ko kazi kumu assistant.
Eh. Ko ndabyumva weho tujye kumu assistant gusa. Ahubwo mengo uzahava ntwara nakazi.
Ya mahano byo bahogaga ye.
Eh mega.
Ishwe da.
Mm.
Jewe gusa nashaka gukora kazi kumu assistant nyine mwampaye ntaki.
Ah ntacu rakora kaje basinyiye muri contract. Sino cinda kwemereza nakiwanje ngo nuko ngo ndonse umu assistant. Eh, hemwe. Banza murindire bashaka tubanze ducunguriye turanze turabe neza ntiduhave twishobora kuri songoye
mane yanje ntani nyoni koma
na muntu numwe akiri mu ikambi
ntanumusi nayo imvu atundo zinatembea muka
kama
tuje bakuwapi bandugu
barajyaraye
wanje fundari wanje
barajyarakuye kabisa
minasikiaoga muze dusubire inyuma minasikiaoga
tuzi subire inyuma ntabonye fundari wanje
sha
sishobora kugenda
basha ekana je numva ubwo
ba none basha ni mugende
no oya indira none kubo uwo sanga bate ariho bakiri
nibikinura
naona mtu kule
Ari,
kule ya galia.
Eh, marabeneza. Ya, hewe. Eh, rabaneza katari muri bajya baduteya hubwo.
Oya ye.
Eh,
umenga nikatsuba.
Yo, ni wenyene. Ingo tugende tumubaza uko byagenze.
Wenyene gayemo nga. Ariko kamana ya.
Ikapi yo sirera. Na ninyo nisigaye. Bose barashwiraje.
None wewe uri mukuru w'ikambi wakoze kikugira ngo barondere.
Mureke nawe nyene si we ntuzewe. Aha twese twabaye nk'abakubiswe n'inkuba. Ibintu byaraye bibaye ngaha. Nituze byari ibyo. Nakahomera abonwa n'ukuri.
Ibi bintu ni
biki?
Ubaze ngo nibiki wewe ntumva ko baragara yariguye. Aho usanga hariho nabapfuye yanse kutubwira.
Oya nawe nusi nibaza ko hari abapfuye. Reka mbere nibaza ko atana bakomeretse.
Eh.
Nkuri ntaba hari.
Ubize gute kandi uri kuravuga kutazi n'ivyo ari byo.
Nadia usitukane bato.
Oya nora ndeka ndeka nawe yewe ndeka ndagusavye
n'umunyereke. Iyo hagira abakomereka twari kubona maraso n'ukundi.
Oya nibyo. Kuko ntaba akomeretse.
Oya ntabo
bure. Kandi ibintu byinshi byononekaye ahubwo Imana yarakiye.
Imana yarakinze. Eh? Abantu mutazi niyo baringwa Imana yarakinze. Fundera ari he? Abandi bose bari. Ari.
Imana yanje Imana yanje.
Oya navya Imana yanje
noya. Nije uko mba ndamukure hehe kanadi.
Nimuze turondere basi. Oya,
oya. Ubiriza basi heme ndababwiye.
Oya navya.
Je ngo mba ngende kuraba abategetse bo ngahibugo. Ndabamenyesha ibyaraye bibaye. Hanyuma badufashe kurondera.
Eh, afadhali.
Oui. Oh, Sandra. Karibu sha. Ni wewe?
Gaso.
Eh?
Karibu ya usinzanye ngaha muri ibiro byawe. Urabitse?
Eh. Mbeko mengu jewa akazi. Ingubasa ndagucane kwa mami, ndaguhumu keki.
Vuga kwa tatu fusumugira nigiri. Ubuhonye nengira niruka numukazi kubera wewe. Nono ikurasa mumugiri vizimi keki.
Teka, nikibazo chara kimuzi.
Chara kimuzi.
Nune sema faranga gusushaka? Data wanje, akira ndagusubizo twawe.
Sa? Waya rumusi?
Wana kumgeo ikibazo chake muse, nuwavyumfu. Na uto kuriguru ya harura yosa rakui.
Hewe, sindafyumfu.
Kwa shaku huyu konye na rakui. Chutu umfa negi.
Senkot.
Asha, wene nawe kabisa. Shaka uire kira rakui.
Rakui? Hali kumana ya njura kosa.
Ahubwa nye meyo, umbabari ndati kuna ukoresha jama kosa. Mukavo, nga kundi naji nari kukiri. Nune kundaburu jishu. Narate kuhinda fyeme, nune hamba biyeko, wagomba ndavigile buti.
Ahugure kani kubinyi buti. Mubinyi buti.
Sha, mugawi mana senga jewe gasore. Ila kome nukuli. Iyan haro wakano kazi. Sinzu kofi wafuye bigenda nukuli.
Nunda kubadze gaso.
Sa.
Mubisa antwe. Haka kazi we wakaronse guti. Oya nukugani.
Umbe basha sa.
Oya nukugani.
Nakaronse nkukabandi bose bakaron. Nono kila nari ubu merabgi imani.
Sha, komero ukanigiye dukora ikibazo n'ivyo abantu menga byari byagoranye. Poste yo mu assistant administrative wowe wayironse bigenze gute?
Umve sha sa. Ivyo ni tubirangire ko. Wowe ushimba gusa ko mahera yawe yaronse. Hari bindi?
Behoho. Ko tanindwi nimumaze ukora ngaha kuri izina. Ayo mahera uciye akurahe n'ukwezi kutarahera nguhembwe. Shagasu.
Kurusa kufusha sana.
Oya, vugishu.
Menya gusa ko mu buzima umuntu aca mu bihuhu sibikaze. Mugabo bikateba bigahita. Nari suko bigenda mu buzima.
Mama shagasore.
Je nanjye urumva ubudahiza.
Fondi. Kumama yawe yakazi byatsi. Iri kazi cyewe ibintu. Ikazubira kiyani. Isha. Wabunze si homishwa. Nimo mukina suri landa kanwa.
Iye bati wagi tukigira wiga. Kendo mbunzi lehi kurara mwuru mwuto.
Yo. Jewe ninyo yari yafata nyini isi.
Ye.
Kubu juu yose ka muhungu. Tumunze mwuri di shamba.
Nane kwa umba. Nube wa abishi ya wakama za kumene kurutu kwe.
Lika shaku fikini.
Ye. Fundi.
He.
Hiraba muhungu.
Ubo nyiki.
Hiraba hali mwikambi.
Beba shaba jani bandi.
Hinge tulabe. Ujya kwitambara mu mutwe ni katuba namuhengu ryabaye kumwe ndamubonye
ujya sinora bari kumwe
wabonye rero abaziruko bara batwishijamo ko ari bo baraye bazo kutumara bafatanije n'abanyabuko bije guharura ibiziga by'abarengero baraye bishe
onya mugabo nawe n'ucupuka gucyo
utiga funde none data wanje ko wumva usigura gute ko ari bo bambere baciye baza baragayagaya ngahamwikambi harayihabaye igitero abandi bose ntubona ko tubunze mu mashamba Suko badico baraye bakunze
umugabo wabita
mugabiki ndikimenyamenya yaba bari kumwe nakaje kagakanyabugo
sha mugabe bintu
ibi bintu eri huraba wabonye na Nadia wawe ko bari kumwe
Nadia aje
sigurija tukubwira ko nawe nyina sike yakorana n'abantu gaharira
po
atipu
Nadia n'umushiremwe
kweri
ibyo ntabirimwe
cyane hiye funde kandi uwo mujye mukugumirwa yagutwaye ubwenge
Umberero
ushobora guteshwa umutwe n'umukobwa barayashatse kutumara mugabo w'umengo nushaka kubona yuko utubangamiwe
jembere ndumengo yewe none kubera iki kijya kintu caturitse rimwe
umvize rero bwabo kugubgawe
iyo kibari gitero ubwo ntibari kuraza kenshi
umve wa muhungu nani aho we nusha kumva ko umukenyuro bagize ngo babanze badupime barabe ko dushora kwigwanira mu nyuma bazoje bagira gitero sinabusiga
mugabye byose n'ibyo ari kuribwira ntawo uzi ko ari byo
umve
sha je mbono mengo twabanza tukagitonde
gute
tukamenya neza ibyabaye byari byo
Barakoze bagenzi bacu bo muri la benevolence yabatugejejeho inkina mico muri kira ukuri tubibutse ko muri aya makuru kandi twababwiye ko mu Burundi nyuma y'ukwezi kurenga kwakira impunzi zihunguka byarahagaze abarundi bahunguka bavuye mu nkambi zo muri Tanzania bongeye kwakirwa mu gihugu Shuti mwari muteze amatwi akaba ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubararike andi makuru yacu yo kumugoroba guhera isamuya n'igice ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi dushimira injeneri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Bonsa Tufa wadufashije kwegeranya aya makuru ndetse na Geoffrey Mutagoma muri studio ya gatanu hano Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.